Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe migendo vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Jean Diane ni nahazwe ngiye kubashikiriza makuru tubafitiye tukayahera kuyagezeho igihe nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, tuyahere kuyavugwa muri Somalia. Abarwanyi bashigikiwe na leta barishaye barishaba Al-Shabaab bashika kuri 45 bongera bacimitwe bamwe muri bo. Abantu batatu babibonye babivuze cyo kumunsi w'Imana mu gihe abanyagihugu bo mu ntara zo hagati bahagurukiye rimwe bafata ibigwanisho kugira bagwanye iterabwoba bafashijwe n'abasirikare ba leta. Abo ba Al-Shabaab baciye imitwe ku munsi wa gatandatu inyuma yo gutana mu mitwe kwabaye mu ntara ya Hirane iri muri leta ya Hirshabelle. Aha hamaze uku kwezi habera imirwano hagati ya Al-Shabaab n'imirwi y'abitwaje ibigwanisho ikorana na leta nkuru ya Somalia. Al-Shabaab umuhanuzi ushamikiye kuri Al-Qaeda uriko urwana na leta kuva mu 2006. Abanyagihugu bavuga ko Al-Shabaab wongereje ibikorwa byo guturira amazu yabo, gusambura amariba y'amazi bavomamwo, wongera wica n'abasivile wacimitwe mu ntara ya Hirane. Umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati muri Somalia Ahmed Mualim Fiki ntiyashimye kugira icyo ashikirije kuri ayo makuru atangwa n'abanyagihugu. Eka n'umuvugizi wa Al-Shabaab ntiyabonetse kugira agire icyo abivuze ko. Ariko mu ntango z'uku kwezi abagwanyi ba Al-Shabaab barishe abasivile 18 bongera baturira amakamyo atwara imfashanyo zibagenewe. Mu kwezi k'umunani naho bishe abantu barenga 20 mu gitero bakoze ku hoteli kumugwa mukuru Mogadishu. Kumugabane wa Buraya, ishyirahamwe ry'abagira neza ryo muri Espagne ryitwa Open Arms mu Cyongereza ryaratabaye abantu 372 bariko barondera kujabuka mu ibahari Mediterane kugira bashike ku mugabane wa Buraya bari mu bwato. Iryo shyirahamwe rivuga ko ryatoye umwe muri bo yapfuye yishwe n'abakora ibikorwa byo kubafasha kujabuka batanze amafaranga. Ubuserukira iryo shyirahamwe Open Arms Rora Lanuza ejo ku Imana yavuze ko ubwo bwato bukiri mu ibahari burondera aho ikivuko buhagarara ko nabo bantu bwatabaye. Bamwe muri bo baragwaye kubwo kubura amazi mu mibiri kubwo kumara iminsi myinshi mu mazi bataronka icyo bafungura hamwe n'icyo banywa.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ku ntambara iriko irabera muri Ukraine jo kumunsi w'Imana yari mu bikorwa byo kuzura bafiriye mu ntambara mu gisagara cya Izium no mu bindi bisagara byo mu buraruko bushira ubuseruko byahora mu minwe y'abasirikare b'Uburusiya. Umukuru w'igisagara cya Izium Valery Marchenko yabwiye imenyeshamakuru ejo ku Imana ko ibisigarira by'abo bantu batogwa bica bitwagwa mu gisagara cya Kharkiv. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ku munsi wa gatandatu ko yahatowe ibyemeza bishasha ko abasirikare bishwe muri Izium babanje kuborezwa igufa. Izium ni kimwe mu bisagara birenga 20 Ukraine ivuga ko yigaruriye mu buraruko bushira uburengero bw'intara ya Kharkiv. Abategetsi ba Ukraine bavuze mu ndwi heze ko hatowe ibiziga by'abantu 440 by'abasivile bahambwe mu kinogo rusangi. Bavuga kandi ko iki ari kimenyamenya cy'uko hakozwe ibyaha byo mu ntambara. Uburusiya ariko bwama bwahakanye ko bwishe abasivile mu ntambara igiye gukwiza amezi indwi. Uburusiya kandi ntacyo buravuga ku binogo rusangi byahambwemwo abo bwagirizwa ko bwishe. Hanze y'umugabane wa Afrika kandi ni kwishyirahamwe mpuzamakungu ONU, aho ONU yongeye gusaba ishimitse iyugurugwa ry'amashuri yisumbuye y'abakobwa muri Afghanistan. Oni yavuze ko ari ibitera soni nibara kubona amashuri yisumbuye y'abakobwa muri Afghanistan akwije umwaka yugawe. Hari nkiri genekereza ho mu mwaka uheze. Inyuma y'iminsi mike abatalibani bagarutse ku butegetsi bafashe ingingo yo kugurura amashuri yisumbuye yigako abahungu. Mu kwezi kwa gatatu ko mu mwaka uheze, ubushikiranganji bw'inyigisho muri Afghanistan bwaruguruye amashuri y'abakobwa, ariko abategetsi b'abatalibani bayugara inyuma y'amasaha make cyane yuguruwe. Igisata cyawo nikijeje gufasha muri Afghanistan inama mu funyafunyo y'icyongereza kiremeza ko muri rusangi imiyabaga y'abana y'abakobwa bakozwe ko nino ngingo irenga barenga umuriyoni.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Umukuru w'inama nshingamateka ya Leta Zunze za Amerika Nancy Pelosi yaranebaguye ibitero Azerbaijani iherutse kugaba muri Armenia mu rugendo arimwo i Yerevan ku mugwa mukuru wa Armenia. Nancy Pelosi yavuze ko ibitero Azerbaijani yagavye muri Armenia muri ndwi bihonyanga amategeko mundwi heze bihonyanga amategeko kandi byahitanye abantu benshi. Ingabo za Azerbaijani mundwi heze zarasubiye gutana mu mitwe niza Azerbaijani ku mipaka ibyo bihugu bihana. Abasirikare barenga amajana abiri muri rusangi baraguye muri iyo ntambara. Armenia yemeza ko abahaguye ku rugamba ku ruhande rwayo ari 135.
Aloise Bigirimana urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Hayo n'ayandi nibusa abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nshuti bakunzi, nongenda bashimire ko mubandanya kumviriza Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko butwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'Ijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri cano makuru. Umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri uno munsi arashingurwa na iteka i Londres. Ubuzima bwiwe bwaranzwe na byinshi birimo ingendo yakoze ku mugabane wa Afrika.
I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service.
Uyu ni umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri. Aha muri make yagira ati, ndabemere ko ubuzima bwanje bwose nibwaba bugufi canke bukaba burebure nzobumara mu kubitangira no kwitangira inda y'ingoma twese dukomokamwo. Aya nakaba ari amwe mu majambo yavugiye mu kiganiro yahaye itangazamakuru mu mwaka w'1947 ahimbaza imyaka 21 y'amavuko. Ico gihe yaravuye mu rugendo rwo kwa mbere yakoze ku mugabane wa Afrika neza na neza muri Afrika y'Epfo. Turagaruka rero kubyaranze ubuzima bwiwe byimbitse hamwe n'ico bamwe nabandi bamwibukirako. Muri ano makuru kandi turaja muri Uganda aho abanyagihugu bafise ubwoba bw'inzara ishobora kubatera bivuye kutwabo basabikanije n'impunzi izo muri Congo. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri uno munsi arashingurwa na iteka i Londres ku murwa mukuru w'Ubwongereza. Elizabeth wa kabiri yashengeye afise imyaka 96 irimo 70 yamaze ku ngoma y'ubwami w'Ubwongereza. Yaguye mu ngoro yiwe iri muri Eko sigenekerezo rya 8 uku kwezi yashengeye ari kumwe n'umuryango wiwe. Mu bategetsi baharugwa mu majana bo hirya no hino ku isi baje kumuherekezanya iteka harimo president Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden na Madamu we Jill Biden baraye bamwunamiye imbere y'uko umwami mushasha w'Ubwongereza Charles wa gatatu afungurira abategetsi b'imena baje guherekeza ubwa nyuma nyina wiwe Elizabeth wa kabiri. Mu karere ka Afurika y'ubuseruko abo Ijwi rya Amerika iza yamaze kumenya ko bari Londres gushingura umwamikazi barimo president w'u Rwanda Paul Kagame n'uwa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan. Hari benshi mu bategetsi bijyana no ku isi bari bifuje kuza guherekezanya kwigendera Elizabeth wa kabiri hari kugongereza bubankira kumvu zitandukanye abandi nibahabwa ubutumire ku mugabane wa Afrika aha twovuga nka president wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa kundi migabane habankiwe kuza canke batatumiwe barimo president wa Russia wa Belarusi no wa Myanmar Korea ya ruguru hiraza kuba ihari ariko iza guhagarikirwa n'userukira ico gihugu mu Bwongereza Irani nayo nyene nuko nayo nyene iza kuba ihagarariwe na ambassador wayo mu bihugu byatumiwe bifise dossier byagirizwa mu makungu harimo Arabia Saudite igikomangoma cico gihugu Mohammed bin Salman yegikwa ko ubwicanyi bw'agashinyaguro bwakorewe umenyesha makuru Jamal Khashoggi mu 2018 ari ku rutonde rw'abatumiwe mugenzi wacu rero Julie Kaneza atwibutse bikuru byaranze ubuzima bwa nyakwigendera Elizabeth wa kabiri ashingurwa na iteka uno musiku wa mbere
Umwamikazi Elizabeth wa kabiri ni umwamikazi benshi mu banyagihugu b'Ubwongereza bakiri uyu munsi bamenye azwi nk'icitegererezo c'igihugu ibihugu biri mu bwami bwiwe hamwe n'umuryango wa Commonwealth w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Icongereza yikwegeye ko yigarurira inkomezi n'inyifato y'Abongereza imbere y'uko anamenya yuko azohava umwamikazi Mu mwaka wa 1947 yahimbaza imyaka 21 y'amavuko yatanze iganiro ku mbonesha kure yavuga ku rugendo rwiwe rwa mbere yakoze hanze mu gabane wa Buraya mu gihugu cya Afrika y'Epfo
Ndabatangariza ko ubuzima bwanje bwose bugufi cyane burebure buzobitangira bunitangira inda yacu ingoma ihambaye twese dukomoka ko
Uwo mwaka nyene yabiranye n'umushikirango wa Philip yavukiye mu gihugu c'Ubugiriki. Ku myaka 25 Elizabeth yaroye ku ngoma inyuma y'urupfu rwa Samuvyara George wa gatandatu yabonye impinduka zimbitse mu mibano y'abantu mu matwara yiwe yamaze imyaka irenga 70 umwanya yagabishije ku kaga ko gutahakanuka ivyumviro vya kera mu gihe himakazwa uturusho twivumbura rya none. Ubwa mbere yandika ku rubuga rwa Twitter hari mu 2014. Nibintu bikatagezeho yari umwamikazi wa mbere yaganje umwanya muremure kurusha abandi bami bose bo ku isi umwanditsi akaba n'umusesanguzi w'izi bwami Richard Fitzwilliams
As head of the Commonwealth, nk'umukuru wa Commonwealth umwamikazi hari by'abazwa bya kera ni nka kahise kagoye kwiyemeza kuko kuyumvira ubwami nk'urugero amabi ya gikoloni ku byerekeye umwamikazi wibaza ubwitange bwiwe umuryango
Umwamikazi Elizabeth yaserukiye Bwongereza mu bucuti nabo bose bari bafite indangagaciro zimwe nabwo z'ubwigenge ubungane na demokarasi mu buntu ahangana n'abatabikoze Umwamikazi ntiyari abuze amakemwa mu gihugu ciwe bwite bamwe bamubona nk'igishushanyo c'urwego kitakigira ikibanza mu bihe vya none isi y'ubwisanzure n'ubwiyunge na demokarasi akabonwa nk'umutwaro ku munyagihugu w'Umwongereza rihitagisi urupfu rw'umuganwa kazi w'icyamamare Diana Kabaya Kajo kubamurwanya kumwagiriza ko yigize ikizeze yankabwira ico akoze aho yagira ico abwira igihugu hari mu kuri kwinshi
What I say to you now as your queen and as a grandmother
Ibyo ndababwiye ubu nk'umwamikazi n'umunyokuru mbivuze bivuye kumushaha ica mbere nshaka kubaha Diana ubwanje yari ingabire idasanzwe nka kiremwa muntu
Umubano w'umuzukuru wiwe umushikirangoma William na Kate Middleton wazanye amaraso mashasha mu rwego rwa kera cyane igihe umushikirangoma Harry yabirana n'umukinyi w'ireresi w'umunyamajyakazi Michael Elizabeth yari ku isonga ry'umuryango boneka nk'ujana n'ibihe warurangiranwa wagutse kandi uzwi n'isi nzima ariko hari ibihe bibi biwurindiriye umuhungu we wa kabiri umushikirangoma Philip yakozwe ko amatohoza ku migenderanire afitaniye n'umuntu yahanishijwe kuba yasambanije umwana Harry na Meghan bitandukanije n'umuryango w'ubwami kubera ibyagirije by'amacakubiri yafatiye ku rukoba urupfu rw'umushikirangoma Philip umugabo wa Elizabeth mu 2021 rwasize igicapo gihoraho umwamikazi yifashe igandaro mu gihe ikiza cy'umugera wa virusi ya corona cyari ko kirandagata mu ihanga ryiwe mu kwa cyenda yemeje umushikiranganje wa mbere agira 15 wo ku ntwaro yiwe igikorwa cya nyuma gikomeye yakoze ku mugaragaro umwamikazi Elizabeth n'igihangange muri kahise ka kimwe mu bihugu rutura byo ku isi ikiraro hagati ya kahise k'ubukoloni bw'Ubwongereza na kazoza k'ico gihugu nk'umufatanyabikorwa mu izitandukanye cyane rwose niyo yavukiyemo agendera Ubudagi mu 2015 yavuze ku mpinduka zagutse yabereye gihamya
In our lives Mr President we have seen the worst
Mu buzima bwacu nyakubahwa perezida twarabonye amahano ariko kandi ni byiza ku mugabane wacu. Twariboneye uko ibintu bishobora guhinduka vuba mu neza ariko tunazi ko tubwirizwa gukora cyane kugira ngo tugume inyungu z'inyuma y'intambara y'isi.
Mu mugenzi wa cyami mu Bwongereza yo Elizabeth abereye umurinzi ubu iri mu minwe y'abasamurarwa biwe mu gihe Charles yitegurira kwima ingoma. Ubwongereza barazwe butandukanye bikomeye hafatiwe ku bitigiriye by'abantu imico n'ubutunzi. Mu isi yahindutse nk'ikigwati iri mu vyumvira indiri akazi kabo ko kwerekana igicapo c'ubudahangarwa si yororo.
Ejo jurika neza urakoze kutwibutsa bikuru bikuru vyaranze ubuzima bwa Elizabeth wa kabiri. Kucengera kombwira abakunzi b'ijugi ya Amerika kwa makuru n'ibiganiro vyacu vy'uno wa mbere biza gushimikira ku mihango yo gushingura n'iteka umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri ihavitangura mu masaha ari imbere. Turabatumire rero kuza gukurikira ivyo biganiro vyacu biza guca kuri radio n'imbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye zirimo Facebook, YouTube, Instagram na Twitter hose tukaba dukoresha izina rya radio yacu VOA. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze inshuti bakunze ibijuru rya Amerika. Imiryango yo muri Uganda yegereye umupaka wa Repubulika Demokarasi ya Kongo aho impunzi zaturutse muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zari zimaze iminsi ziba imbere y'uko Uganda izirukana ivuga ko igiye guhura n'ikibazo c'inzara kuko yasangiye ivyo yari itunze vyose n'impunzi. Inkuru irambuye n'umenyesha makuru wacu muri Uganda Ignatius Bahisi.
Hafi ibyumweru bibiri birashize kuvaho abashinzwe umutekano wa Uganda mu karere ka Gisoro batangiye ibikorwa byo kuvana impunzi zose mu byaro biri hafi n'umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazishinja ko zanze kujya mu nkambi y'impunzi kandi zikanatura ahantu hatemerewe n'amategeko. Ijwi rya Amerika ryaganiriye na bamwe mu baturage bagizweho ingaruka kubera kwakira impunzi mu byaro byabo. Steven Rusangiza akomoka hitwa Gihuranda kamwe mu duke impunzi zari zimaze guturamo avuga ku bibazo bagize bitewe n'impunzi.
Ko gusanga abantu baraje bafasha amashitingi bubatse mu taka ryawe special mu bibaya bagakoresha ibiti byawe kubaka sherete ntabwo bisabye no kuzurirana mu bantu ugasanga nyine hajemo n'ubujura bwari bwiyongera ugasanga ibitoki bari kubyiba. So nje kuri njewe kumva buriya kujana impunzi ngo zijaho zikwiriye kuba ari ikintu catunejeje cyane. Kubakira n'abavandimwe bamwe urasanga hari abakobwa twashingiyeyo hariyo babyara bacu wenda na ba mama niyo bavuye ariko nyine kubakira mu mago yacu hazaga mu byara wawe akazana nabandi barindwi mugasangira uburyamo ugasanga ibyo kurya birashize.
Umuyobozi w'akarere ka Gisoro Ebola Bizimana yatangarijwe rya Amerika ko itagize uruhare mu gusimbura ibimpunzi zariye abaturage bo mu gace ayoboye bagiye guhura n'ikibazo cy'inzara gikomeye mu minsi ya vuba.
Impunzi bucyambere barimo kuza umwe akahava undakaza buri rugo barimo gusaba ibyo kurya. Icyakabiri ngo nta gitoki kikera ngo kirare mu murima bagicira hejuru bakakijyana. Ibirayi barimo kubitera nk'imbuto aho bagishinze kirayi nk'imbuto bakongera bakateba bakakivanamo bakakijyana. Ikindi ari abantu barimo kuza bateye imbabazi umuturage akaba yaburuka abima kuko twebwe nk'abafumbira baratubwiye ngo mu gihe Yesu azaza azavuga ngo mwafashije bande. Yesu ngo azavuga ngo nari nshonje ntimwamfungurira. Abafumbira bamaze kubona impunzi baravuze ngo wabona ari babandi bo Yesu yavuze ngo nari nshonje muramfungurira. None ako kantu gatuma igihe baje mu kwa gatatu batanga ibyabo bagabana ku bishyimbo bagabana ku birayi bagabana ku kintu kitwaga cyabaga mu nzu kuzigize ibintu byo mu nzu noneho byashize.
Bizimana akomeza kuvuga ko 60% by'impunzi zahisemo gusubira mu gihugu cyazo kirimo intambara kuruta kujya mu nkambi kandi benshi mu batahuka bakoresha umupaka muto wa Busanza ikitagoma. Ariko kuri uyu mupaka nyine abataha bahahurira n'abashaka bahunga aho barimo gusubira. Umuyobozi w'umujyi wo kuri uyu mupaka ku ruhande rwa Uganda Ndekezi Emmanuel avuga ko batemerera impunzi nshya kuguma aho Busanza.
Icyo kibazo cya Kongo kiracyadukomereyemo ikiri gutuma bamwe bakavayo kandi abandi bagasubirayo.
Kubera iki utabashaka mu muri uyu mujyi?
Hano nta nkambi mfiteho bagomba kuja mu nkambi bakarindwa na government kuko hano aho icyo bari gukenya muri Kongo kandi ugahungira mu border byatuzanira ingorane kubo bari guhunga. Hano muri Kitagoma na mupaka town council ho turacameze neza ntampunzi ziri kuva hano bugufi uretse impunzi ziri kuva iyo kure cyane nabari kuza nabari kuva kure bari kuja mu nkambi
mu gihe ibyo byose bibaho hari ibimenyetso bigaragara by'ububabare ku ruhande rw'impunzi umwe mu bahisemo gusubira muri Congo yabwijwe rya Amerika impamvu bibagora kuba mu nkambi
Sisi tunarudi juu kwenye tulikuwa banatuambia turudie Congo ama twende mukadi refugee tunasema tu turudie Congo ndio tunajua kama hakuna amani sasa tumekosa tufanye nini hatuna ya kufanya
tunahangaika twe dusubiye wacu kuko badusabye guhitamo kuja mu nkambi impunzi cyangwa gusubira muri Congo none duhisemo gusubirayo tuzi ko iwacu ari ntamahoro ariyo ariko nakundi twabigenza kuko mu nkambi abana bacu baraharwarira ubuzima bwaho burakomeye cyane
ndiyo ile ni kweli hayakuwa mzuri lakini mimi ni
bigomba kuba ari icyemezo kitoroshye cyo guhitamo gusubira mu karere k'intambara aho kubaho kugeza ejo bundi bigoye guhanura kuruta guhitamo gutura mu nkambi y'impunzi hamwe n'ibibazo bifitanye isano nayo ariko ufite umutekano amakuru aturuka Congo yerekana ko igisigare cya leta n'abakirwanya bagishamiranye Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
Ijwi rya Amerika akanya na kimikino na sport turahera mu Burundi aho mugwa message ngozi iri mu kibanza ca mbere hinyuma y'inkino itandatu mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi muri basketball naho nyuma yo gutsinda inkino zibiri wikurikiranya mu rwihuru nani uzoserukira Burundi mu nkino zo kurondera imirwi zo kina ihiganwa rya ball nta cizere kinini cyo kugera kure kuri kurereka abakunzi bawo izi nkuru zose tuzibaza mugenzi wacu Kigali mu Rwanda Desire Hatungimana
uwo mugwihuru nani nkino zari zateguwe kugira bagufashe kwitegurira amahiganwa wimirije yo kurondera imigwi izitabira inkino za barre ntiwitwaye neza mu rukino rwo kuruno w'Imana rwo kurondera ikibanza cha gatatu watsinzwe na New Star ku manota 81-80 mu gihe mu rukino rw'ice cha kabiri gishiri cha nyuma wari watsinzwe na Lesipo umenyereza uwo mugwi Kagabo Aaron ntiyanezerejwe nuko abakinyi biwe bigenjeje amenyesha ko habuze ishaka risanzwe riranga umugwi runani
muri usangi twatsinzwe kubera abakinyi ni imagine bari baziteguriye neza mu mutwe ngabo imimenyerezo twari tuzifise chose tona wasanga abakinyi bari ready gukina ama match kumugabo muri usangi twari dukina ama match menshi kugira ngo dushobore kwitegura neza dukosa ko kudashaka gukina canke kutegura gukina kera bituve mu mutwe kugira ngo zose tugende twiteguye neza mu gukina inkino nyinshi
uwo mugwi urunani usanzwe kundwa n'abantu benshi mu Burundi kuri no w'Imana wakinye ushigikiwe n'abakunzi bake cyane biturutse ku kuntu batanejereje abakunzi babo mu rukino rw'abahuje na Lesipo Aaron Kagabo amenyesha ko bagiye gukora cyane kugira icyizere kigaruke mu mugwi wiwe
ikigwa turagifise kugira ngo ejo bukera tubikosore kugira ngo dusubire gusubira isura nziza ku bakunzi bacu abafana ni sikenshi baduta nibaza yuko Nichigwa na wone, paske avdikwe lo silence parle, nichigwa tuwonye kugira ngutu, shule kugarura ichizere mwafana wacho, kugira ngutu kukura visiga inezi.
Iye umugwi, uliko witwa Ranabi, Young Sisters, izosari kiruburundi, mkisata chavi geme, mungino zakare kagatanu, yoya vijifashe mweneza, mkutinda gradiatos, kumalata milongu tanu nane, kuli milongene ni chenda, gracia ni ungere, kizigenza umugwi, amenyesha kumye teguro, iliko ilagenda neza, naho benshi bazoba libashasha muri iyo higanwa arizera bagenzi be
twebwe ntugeze duhagarika amafeno nibaza yuko kwitegura zone 5 cyabaye kimwe cyatumye dushobora kwatsinda uno munsi ko twagumije ko tutagiheza champion turazi ko dukinye nitwavuga ko twishimye cyane ariko iyo kongereza kandi ama match dufasha kugira ngo dusubire kandi tumenyerane ko araciye ukwezi ko tutakina match nasaje
Mu mpira w'amaguru naho kundwi igira gatanatu mu higanwa ry'u Burundi bwose Vitaro yatsinze Tigre Noir bitsinde 2-1 ni navyo kandi Musongati yatsinze Buja City ekana Aigle Noir yatsinze Interstar ibitsindo 2-1 Olympic Star yatsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo 2-0 Message Ngozi nayo inganya na Magala Young Boys ubusa ku bundi uwo mugwi wa Message Ngozi ukaba uri mu kibanza ca mbere vy'imfata kibanza Mu mpira w'amaguru nawo bakinira ku Musenye Beach Soccer iganwa kuri no w'Imana niho ryatangura Saga Sabre yatsinze Azam Beach bitsinda 8-5 Beach Boys itsinda Indundi Beach bitsinda 4-1 Mikimba yanganije na Academy Wembo ibitsinda 8-2 hacategwa za penalty Academy Wembo icitahukana insinzi yinjije 5-4 Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana ari kutukorerwa mu ngata na mugenzi wawe Jean Claude Munyandinda atubwira agezweho mu gisata cha sport mu Rwanda.
Mu mpira maguru ejo ku cyumweru amakipe abiri ahagarariye Rwanda mu marushanwa Afrika yakinye imikino yayo kwishyura mu majonjora y'ibanze mu irushanwa ry'impuzamashyira hamwe mu mpira maguru muri Afrika Coupe de la Confederation. Ikipe ya AS Kigali yakinye na Telecom yo muri Djibouti. Muri uyu mukino wabereye kuri Stade Huye Butare, ikipe ya AS Kigali yasezereye Telecom yitsinze igitego kimwe ku busa. Iki gitego cyatsinzwe na Rashid Kalisa ku minota 67. Umukino ubanza wari wabereye muri Djibouti, Telecom na AS Kigali zayizanganyije ubusa ku busa. Umutoza Cassandre wa AS Kigali abona ko urugendo rwe ntawe ruragera ngo kuko intego yihaye ariyo kugera kuri hashoboka ndetse akaba yatwara n'igikombe.
Nkubwiye ko mfite intego zigarukira kuri ruza ya mbere cyangwa ekipe ya kabiri, naho ndo nakubeshye intego zanjye se juste le sommet nkuko nabivuze ubushize. Ndashaka ahashoboka akomeye cyane rero ni igikombe. Abantu benshi bashobora kwibaza ati ntabwo byashoboka ekipe mu Rwanda gutwara igikombe cyangwa kuba yagera no muri finale, ariko ni objective mfite.
Mu cyiciro gikurikiraho cy'irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika, ikipe ya AS Kigali izahura na Al Nassr yo muri Libya mu irushanwa rihuza amakipe yabaye mbere iwayo. Ikipe ya APR FC yarasezerewe. Umukino wabereye muri Tunisia ejo ku cyumweru, ikipe y'abasirikare b'u Rwanda yananiwe kurusyaho mu mukino wayihuje na US Monastir yo muri Tunisia. Muri uyu mukino, ikipe ya US Monastir yanyagiye APR FC imvura y'ibitego bine byose ku busa. Umukino ubanza wari wabereye mu Rwanda kuri Stade Huye Butare, ikipe ya APR FC yaratsinze US Monastir igitego kimwe ku busa. Mu cyiciro gikurikiraho cy'irushanwa ryo guhatana igikombe cy'amakipe yabaye mbere iwayo, ikipe ya US Monastir izahura n'igihangange National Al-Ahly mu Misiri. Tukiri mu mpira maguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakinnyi batarengeje imyaka 23 izahura n'ikipe y'igihugu ya Libya kuwa kane w'iki cyumweru. Uyu mukino uzabera muri Libya ni umukino ubanza mu rugamba rwo gushakisha itike yo kuzerekeza muri Maroc umwaka utaha mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi batarengeje imyaka 23. Umukino wo kwishyura hagati y'u Rwanda na Libya uzabera kuri Stade Huye Butare kuwa kabiri cyumweru gitaha. Ikipe izakuramo indi hagati ya Libya n'u Rwanda mu cyiciro gikurikiraho izahura n'ikipe y'igihugu ya Mali. Tukiri kandi mu ikipe y'igihugu, ku itariki ya 23 y'uku kwezi kwa cyenda Amavubi y'u Rwanda azahura n'ikipe y'igihugu ya Guinea Equatorial umukino wa gicuti uzabera muri Maroc. Umutoza w'u Rwanda Carlos Ferrer kuwa gatanu w'icyumweru gishize yahamagaye abakinnyi 24 azifashisha muri uwo mukino. 9 muri abo bakinnyi bakina muri shampiyona yo mu Rwanda, 10 babarizwa ku mugabane w'Uburayi, abakinnyi 3 bakina mu makipe yo ku mugabane wa Afurika hanze y'u Rwanda, naho umukinnyi umwe Kevin Muhire akaba abarizwa muri Aziya. Hari kandi umukinnyi umwe wahamagawe adafite ikipe n'imwe akinira ariwe Thierry Manzi uherutse gusezererwa na Forces Armées Royales yo muri Maroc. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda iherutse gukurwamo n'ikipe y'igihugu ya Ethiopia mu cyiciro cya nyuma cy'amajonjora agamije guhatanira itike yo kuzerekeza muri Algeria mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi bakina imbere mu bihugu byabo Championnat d'Afrique des Nations cyangwa CHAN mu magambo y'Igifaransa. Gusa Amavubi y'u Rwanda aracyari mu majonjora yo mu itsinda rya 12 mu guhatanira uburenganzira bwo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu Coupe d'Afrique des Nations kizakinirwa muri Cote d'Ivoire mu mwaka 2024. Muri iri tsinda Senegal niyo ya mbere ifite amanota 3 mu mikino 2, Mozambique ikaba ya kabiri n'amanota 4. Amavubi y'u Rwanda aza ku mwanya wa 3 n'inota 1, naho ikipe ya 4 nayo ya nyuma ni Benin ifite 0. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, nshuti mwarimu duteze amatwi, aha ni uduce tuba turabangirira amakuru n'ibiganiro byacu vya mbere vya kino gitondo. N'ibiganiro mwateguriwe mu ngeya mushikirizwa na Jean Diane Ninahazwe. Dushimire mugenzi wacu Dieudonné Cubahiro yavyegeranije ku izina rya bagenzi bacu. Tubike bantu tubifuriza kwandanya muranirwa mu vyanyu no mu banyu, naho utaha turaza kongera mu mwanya uri imbere mu biganiro biza kwibanda ku ishingurwa ry'umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri.